Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kuwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nchi timwe se turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 muri komune ya Federica Mundikije.
Kuri munsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse nubwo ko rusa no rwarangiye mugabo naho bavuga mu Kirundi ati ntamwe ngo buri sati bidahizwe kuko aho hakujya impande y'igihugu aho byatanguriye baracyabibandanye.
Uyo ni Kasim Kazungu, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi, avuga ko muri iki gihe kibonekeza agahengwe ku bwicanyi banyamwema bahora bakorerwa. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ubugizi bwa nabi bwo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu bwiyongeye, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu Burundi abashyirahamwe yigenga avuga ko ku kwezi abantu 120 bakorerwa amabi yafatiye ku gitsina, ibice 96 by'abakorerwa ayo mabi n'abakenyezi n'abigeme. Kuri wa kabiri ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu bwatanguje isekeza ryo kumenyekanisha itegeko ryihariye rigwanya ayo mabi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Iryo tegeko itekanya ibihano bikabije kubagirwa n'ivyaha vy'amafatiye ku gitsina, ariko rero naho ryihariye kuvyerekeye ayo mabi n'amategeko mpanavyaha akoreshwa mu bindi vyaha rusangi nazo reka gukurikizwa. Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu yatubwiye icatumye leta yiyumvira iryo sekeza. Martin Ivyabandi
bamabwira yuko leta ishaho amategeko muga bene yo ntibayamenye, dushakarira abantu bose bazorikoresha, abasanzwe barabivyimanza, abatware bo hasi, abaturage bo hejuru, abarongo ya mashuri, ikabo bose bavyumve bamenye ibirimo hanyuma bazobishire mu ngiro atankomanze.
Naho imigabo ya leta ari myiza, amashirahamwe yigenga aracakira abantu benshi bahura nayo mabi na cyane cyane abigeme n'abakenyezi, nkuko bisigurwa na Jacqueline Kwizera, umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mu kigoseruka.
Mu bantu twakira mu kigoseruka muri uwo mwaka uheze twasanze abantu 96% kwijana ari abakenyezi, abantu b'igitsina gore, hanyuma 4% n'abantu b'abagabo. Ariko mu yindi myaka twari twakira 95% igitsina gore, hanyuma 5% b'igitsina gabo.
Turetse kugabanurizo bitigiri, umushikiranganji niza abandi yemeza kuri iri tegeko rizotuma n'abantu bahora bikika inyuma y'amabanga bajejwe bakubitwe ntahe mu gahanga.
Ni kibi kibishe umuntu gukoregwa amabi ushyira ku gitsina kimwe, ni kibi kibishe cyane. Rimwe na rimwe rege n'ubutungane bukora umuntu ukumva bamurekuye ugaca wibaza yuko ari biturire cyangwa bamutinye igihagararo. Navyo muri iyo tegeko rero kugira n'izo mpungenge ziveho harimwo ibyerekana yuko atamuntu n'umwe atazokogwa ko ngo umushikiranganji ngo uri directeur general ngo uri umupolisi cyangwa umusirikare wo hejuru, igihe ufashwe mu murayimwe ayo makosa ubutungane buragucira urubanza hari mu gahado.
Uko guhana n'ingene iyo tegeko rigutunganya birahimbara igisata cyawo n'ikijejwe abakenyezi. Aline rivuze imana akora muri ico gisata.
Hariho nk'ibihano bimwe novuga ntivyari vyoroheje ku itegeko mpana vyaha, mugabo ubu babigize ibihano bikomeye. Ni kuvuga mfatiye nk'akarorero nk'icaha cy'ubusambanyi gifatiwe mu nzu y'umuntu kare cahanwa n'umwaka umwe, mugabo kuri iri tegeko gihanwa ku myaka 4 n'amande yacu kandi yaragwijwe kare yari kuva ku 50,000 gushika ku 100,000 ubu ayo mande yagwijijwe na kabiri. Ni kuvuga iri tegeko rirahasha gusumba, kandi iri tegeko novuga ntirikoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana. Ntuva ngaha ngo uje hariya unitegeko rigerageza gukoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana amabi afatiwe ku gitsina.
Ariko umufaso ni kwizera harakanenga bona.
Uno munsi rero ushobora gusanga aba bantu babakorewe ayo mabi hariho ikibazo amategeko si bose bayazi, bisaba yuko baheza bakaronka ubunganira abavoka, hama ivyo navyo ntibiri ku buntu. Kandi uno munsi nindi ntambamye tubona ibi bintu bavuga by'imyumvikano bimwe bavuga mu gifaransa arrange maramiyapo. Uno munsi benshi bikugwa kubera bavuga ati none jewe nzokura mwiki canke nubwo buryo burebura taba bufise agaca avuga ati reka nce mu nzira ya hafi.
Umushikiranganje n'ivyo abandi arahumuriza.
Nta bintu byose bijya mu mategeko, ari ibintu byinshi bitajya kuja mu mategeko. Igihe imbeba iciye imbere y'umuryango wawe ushobora kuyikubita ngo ntibyanditse mu itegeko rya leta y'u Burundi, urayikubita. Hari n'ibindi rero dukira tubatorera inyishu ku munsi byose nje kuja mu itegeko, ariko twashaka tubabwire yuko nta kintu kimwe kitazokorwa kugira mwe nayo mabi atuzuye yongera gwanya. Hama ikindi nacyo twomenya nuko nta tegeko ryoza ritorera inyishu gishya mutuntu twose, kandi bivanye no gushaka kumwe n'uwo ari we, bivanye n'umugwe usanzwe urimo kugira uve ku itegeko riba rimeze ukundi kuntu. Ariko hari ndatwe cyo turaba yuko byinshi mu byagibashizwa n'abanyagihugu byagiye muri iryo tegeko kandi byarakozwe.
Umushikiranganje w'agateka kazina muntu ahamagarira abanyagihugu bose bo mu mici itandukanye kwitabira ibikorwa byo gusigurirwa ingingo zigize iryo tegeko rigwanya rikongera rigakinga amabafatiye ku gitsina. Martin Izabanda abona ko ari kimwe mu byotuma ayo mabatuzwa bikomeye. Ku bihugu 11 bigize inama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini CRGL, Burundi buri mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyiraho amategeko yo kugwanya mabi yafatiye ku gitsina nk'uko akuru b'ibihugu by'uwo muryango bari babisabye. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga bwo kurukoba abitwa Banyamwema mu Burundi. Bavuga ko bafise ingorane zitari nke, harimwo ingwara ibakarira cyane ariyo bita kansere yo kurukoba. Ni inkuru ya mugenzi wa Evariste Nzikobanya nka ari mu Burundi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo kurukoba abo bita Banyamwema mu Burundi bavuga ko bafise ibibazo bitari bike. Uno musore w'umunyamwema wo muri zone Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura azwi ku izina rya Nahimana Platini avuga zimwe muri zongorane.
Izuba ribaye ryinshi cyane tuma tumerwa nabi mu maso. Niyo mpamvu kenshi usanga benshi twiyambariye inkofero cyangwa amarori, impuzu zifuse amaboko yose z'amaboko maremare kugira bitworohere kuja kuzuba kugira turondere turabukuntu two kwibeshaho. Twasanze abanyamwema benshi ntibaja ku ishure bitewe n'ukuntu bakuma bakumirwa ku ishure. Ugasanga afashwe nabi, aciye aheba amashure, afashwe nabi mu ishure baramwanye yuko agenda imbere ko tusanga bigize ingorane.
Ingwara ya kansere y'urukoba na nyine iri mu bigira mu buzima bwa Banyamwema mu Burundi. Kazungu Kasim arongoye ishirahamwe rya Banyamwema mu Burundi avuga ko atagikozwe iyo ndwara izoguma yiyongera.
Abanyamwema bagwaye baguma biyongera kubera kuko nta buryo dufise. Icyo kibazo turakora ko natwe tugasha tuguma dusaba ifashanyo. Baracyari benshi, tubafise batandatu neje umva ngo yapfuye, tubafise barenga 12 nabo nyine bamaze gufatwa. Nagiye wenyene nuko nagize umugera neza aramfasha nanagiye kwibagisha mu Rwanda uhakujya cyatwaye amahera atari munsi y'idolari 300 aho rero nuko nashikiye mu muryango.
Abo bagendana ubumuga bwo kurukoba bafise n'ingorane z'imibano. Abigeme b'Abanyamwema birabagora kubaka izabo kuko ataba batumbera. Munezero Rosine ni umunyamwema w'umukajaga muri komine Mutimbuzi ntara Bujumbura. Yaragize amahirwe yo kubaka n'ubufise urukoba rwirabura. Umwana wa mbere afise yavukanye urukoba rwirabura arabinezererwa.
Ndubatse afise umwana umwe.
Ubakanye n'umunyamwema?
Oya, je nubakanye n'umwirabura. Ingene twamenyanye? Ikaje yaraza kuntemberera muhira nyene nkuko bisanzwe, ariko rero sinavyitaho cyane kubera benshi bavuga ngo barakurondera bakugirira nabi. Mugabo birashika ndagenda turubaka. Turamaranye nk'imyaka ishika kuri ine.
Umwana w'umunyamwema avutse mu muryango mu myaka iheze yitwa Igihume, ariko muri kino gihe biriko biragabanuka. Uno muvyeyi wo muri zone Kamenge yibarutse umunyamwema abishingira intahe. Hakizimana Francine avuga ko igihe yibaruka yagize ibibazo bitari bike, harimo ko yatinya ko ikibondo ciwe gishobora kwicwa mu gihe c'uruhigi ruhitiye kuri Banyamwema.
Baraza baratubaza ati kwera kimwambye umwana sa gutyo, pe twari tunezerewe kwera ryaye n'irya mbere turose mu bebe maze kuvyarwa kabiri yaciye aza yirabura. Ngiye wese ko wavyaye wacu sangaza kubaza ngo nawe n'umuzungu uwo mwana wacu ubunyageze mu wa kabiri kandi n'umwana abitora cane gusanga yabaye w'icumi tugacisanga afise nk'amanota 19 93 urumva ko ari umwana aciye ubwenge. Abandi bana bavukana baramukunda kandi umva abo batezwa kumukunda kuko bakura bamubona. Twege twe dufise ubwoba kubera tujya navutse mu 2010 ariho icyo gihe byari bikaze ko babahiga cyane. Twaragira ubwoba no mu ijoro nyine tukarara dufise ubwoba.
Ugo ruhigi rwa Banyamwema rwaracurishe ku butaka bw'u Burundi Kazun Kasim arongo ishirahamwe ry'abanyamwema Albinos Sans Frontières arafisa makenga afatiye kubibera mu gihugu kibanyi cha Tanzania.
Ego mkuru umunsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse nubwo rusa n'ugwarangiye mugabo naho bavuga mu Kirundi ati nta mwongo buri sati bidahizwe kuko aho hakujya impande y'igihugu aho byatanguriye baracyabibandanya. Mwatuge mu Burundi biracyari numunwa gusa abahigwa hareze imyaka irenga 3 wanyuma ariho bamwica. Ubu novuga ko aragahengwe Imana ishimwe.
Uruhigi rw'abanyamwema mu Burundi rwo kuva mu mwaka wa 2008 gushika muri 2013 rwahitanye abagera kuri 22 mu mihingo itandukanye y'igihugu kuko urongo ishirahamwe Albinos Sans Frontières yabibwijwe rya Amerika ni mu gihe ku butaka bw'u Burundi haharurwa banyamwema bagera ku 600 i Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Mu gihugu cy'u Burundi abana banywa inzoga ku mugaragaro. Icigwa cyakozwe n'ishyirahamwe riraba gateka k'abana mu gihugu cyose cerekana ko abahungu 51% n'abigeme 49% banywa inzoga. Amategeko mu Burundi avuga ko abana badashobora kunywa inzoga imbere y'uko bashikana imyaka 18 y'amavuko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Mu gihugu cy'u Burundi abana banywa inzoga ku mugaragaro. Ishyirahamwe ry'itagata y'abana Sojepayo rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe rihingura inzoga mu Burundi Burarudi rirabigaragaza mu kigwa riherutse gushira ahabona. David Ninganza ni umuvugizi wa Sojepayo.
Kiranonorera ibiharu byarabigaragaje mu ntara zose twaragize ayo matohoza dusanga abahungu ni 51%, abakobwa 49%, kandi twabonye ko amadini yose arimwo.
Kiretse ibyo byigwa byakozwe na Sojepayo, haba mu tubari canke mu mihana, kubona umwana ariko yihereza inzoga bisa n'ibisanzwe kandi biba ku mugaragaro. Byongeye cyo rya Amerika ryaronse akajyo kuvugana namwe mu gwaruka ruvuga yuko runwe inzoga. Turiko tuganya n'abanyeshuri biga kuri ise munisipali ya Rohero iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Duhuye bavuye gukora ikibazo
manje kunywa gusa si kenshi. For example, najeje examen nashobora kuyinywa kwa ni kule examen mu mutwe.
Wiga mwaka nga?
Kuchiemu.
Nuchikura hehe.
Tusawa numuvyeyi. Atahuga gusohoza nyamata mezura inyo.
Ufisini ya kinga?
16.
Na hundi mwana mwini zoga mwini mwepi?
Gazino. Chimos. Tuhose na hundi miranda zino wana nacho.
Nuhi gini mwakabale nacho bitwara. Bala kusefa zoroshe.
Ya feri chena nzoga nywa jeo.
Na musa yungu la zinu.
Oya.
Mkula wana mandiwa na mungana wa zinu.
Kani rishapu.
Kuberiki?
Ndabyifuje ngagerageze. Naomba nyo yakarahuri kamwe kweri. Cha numva mutwe byose biyanzaye.
Izo nzoga abanyeshuri bavuga yuko bazigurirwa n'abavyeyi no mu kigwa cya Sojepayo biremezwa.
Iyo bazikura abavyeyi mu batanga izo nzoga nibo bafise pourcentage urugero runini cyane gose kurenga 50%. Abandi baza buhoro buhoro. Nagomba ndakumenyeshe ko muri abo bana harabiyemerera ko batangwe kuzinywa imbere y'imyaka 5 mu myaka 10. Urumva hano umwana abari ki mu minwe y'abavyeyi.
Hagataho bamwe munguruza abantu ku makinga bakuze abo twaganiriye harimo abavuga yuko batangwe kunywa inzoga batara kuzi imyaka 10.
Yaone tukandereya nyabenda wo mukayanze. Nararunwa. Je natangiye kunywa inzoga nkiri umwana mutoya. Nari mfise imyaka 5. Nendarunwe je naragwitsarira. Na kubera na navutse wacu bagana bakongera bagashiramo nubuki tukarupima romba rero twagwizi kwi yaduhaduke tukaza tugenda tukiba twise kugira tumwombe yuko murare yaje mu mutwe
nikubukuze kandi aho ofise nabawe ubona nyine kunywa inzoga umwana mutoya ari ibintu byiza.
Ubu nate n'umwana ndashobora kumurinda yuko atazoga bo mu mana. Umwana akeneye kunywa inzoga amaze kugira mu myaka 20 kubera ni haba amaze guca ubwenge.
Jeri twa gasupari misago vuka mu ntara y'Igitega komine Bugenda. Inzoga nakuze ndazinywa bugereranye iyo ntazinywa nkiri mutoya nkuze ntazononyoye.
Ishyirahamwe ry'abakenyezi bakuru mu bwoko kumenyesha makuru AFJO ibona ko ico kibazo cy'abana mu inzoga ikwiye guhagurukirwa. Agnes Nindorera arongoye AFJO.
Ni kibazo cyari gikwiye kubaza ishinga abategetsi abavyeyi na twebwe bamenyesha makuru. Ni kibazo gifite ingaruka mbi. Ego benshi bakunda kuraba bijya by'urumogi mugabo bujya n'inzoga ija muri ibyo naho atari urumogi rukomeye ibiri mu biyayura umutwe
naho biruko ugutuza inzoga kubana bisa n'ikigoranye kubera ingorane y'amategeko. Ndiyo kubwayo wiri arongoye igipolisi gikingira abana n'imico.
Gushika ubu nta gihano gihategekanijwe n'itegeko tugira icyo bita prevention ukinga
kugira ugwaruka ntigwononekare rutaragera mu bigero iri mu byo twosaba abajejwe gushiraho amategeko ko boshiraho amategeko cane cane kingira abana nkuko bagiye barabigira ku yandi mategeko nkirijanye no kugwanya mabi afatiye ku gitsina canke kugwanya rudandazwa urukorekwa abana
mu gitabo mpona vyacu Burundi nta nahamwe yatomora igihano kigenewe umwana afashwe ari kwanya inzoga canke uyimuhaye I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umunyafrika. Uyu munsi usanze abana bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Abana bamwe basa n'abibagiwe n'abafata ingingo zubahiriza uburenganzira bw'abana. Basa n'abibagiwe kandi imbere y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana hamwe n'imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho ibibondo UNICEF. Ibi byemezwa kandi n'umwe mu baharanira ineza y'abana. Nawe mutumire mu uyu munsi mu kiganiro cyatunganijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Uwe mutumire rero ni David Ninganza, akaba ari umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana, akaba n'umuvugizi w'ikigo cita ku neza y'abana mu Burundi kizwi ku izina SOGEPAI Burundi. Reka tubatege amatwi.
Abana bapfunganywe na banyina ni abana ubwa mbere baja mu igereza mu buryo butandukanye ariyo ibohero mu Burundi. Hariho nkuko mwabivuze abana usanga igihe ba mama babo bahagarikwa n'amategeko, abo bana ba mama bari bibungenze akamubyara ageze mu ibohero. Uwundi muce ugira kabiri ni abana mu gihe umubyeyi wiwe amategeko amuhagaritse bamwatse ubwigenge bwo kubaho hanze hamwe n'abandi, usanga umwana wari mutoyi badashobora kumutandukanya na mama wiwe. Uwundi muce ugira gatatu ni n'umuce ugoye kuko n'abana usanga bavutse hagati y'abanyororo bonyene, no kuvuga umupfasi na saminda mu ibohero ayisamishijwe n'umunyororo nkawe cyanke kundi ashobora kuba mwegereye. Rero abo nibo bana niyo mice dukunda gusanga abo bana bari mu igereza. Rero mu maprizo y'u Burundi ibyo biharuro by'abo bana birakunda kuza birahindagurika hagati ya 2025. Ni abana rero bafise ingorane zikomeye cyane kuko hari aho usanga amateka yabo n'amategeko atubahirijwe kuko ubwa mbere hoho baba mu igereza, baba mu ibohero kandi atacyaha bakoze. Birumvikana ko ababyeyi babo mu gihe bakoze icyaha bashobora guhanwa co kimwe n'abandi barundi bose, ariko rero muri ubwo buryo babahanamwo hategerezwa kwihwezwa bimwe bikurikira. Ubwa mbere iruhande yuko yitwa umunyororo umuntu atigerenga aha yitwa n'umuvyeyi. Rero ibyo bintu bibiri hategerezwa kuboneka kimwe gitogerezwa guhuza umwe tw'umunyororo akaba yongera no kuba umuvyeyi kugira ngo umubyeyi bwiwe buze guha ubuzima uwo mwana atacaha yakoze, buze gutegurira akazoza uwo mwana atacaha yakoze. Ni nacyo gituma rero uwo muntu atategerezwa no kuba ahariho hose, yategerezwa kuba mu kibanza giteguwe neza. Nagomba ndakumenyeshe yuko mu Burundi hariho kimwe catowe inyishu cy'abana twita les enfants conservés avec la loi, abana usanga bafise ibyo bagirizwa by'ibyaha. Twarabatandukanije leta n'amashyirahamwe barakoranye barabatandukanya n'abandi banyororo, bakaba aho twita centre de rééducation, aho bakina, aho baganira, aho baronka urukundo, aho abantu babashikako. Urumva abo ni abana bafise ibyo bagirizwa ubutungane ubize ico bakurikirana ko ariko rero umugwi w'ababana twita Renuristo bubu atacaha bakoze bafite ingorane z'uko atawushaka kubatandukanya n'umuvyeyi wabo nibo bakibana n'abandi banyororo ugasanga umwana abana n'abanyororo bafite ibyo bagirizwa ntakina cyo kimwe n'abandi bana ntiyisanzura cyo kimwe n'abandi bana ntariko ariga kandi abandi bana bose bafise uburenganzira bwo kwiga kuntu kumbure ugasanga n'amagara yiwe acagiraho asinzikara ibi rero bitumwa n'iki umubyeyi mu bisanzwe afise umwana ntiyategerezwa kubana n'abandi banyororo hategerezwa kuba ifite ko kwita servire mère enfant ni ukuvuga icumba kinini gikwiye igitezwa kubamo abamama bafise abana hanyuma iruhande yuko bakwa uburenganzira bwo kwidegenzya abo bana babo bakaba bafise uburenganzira bwo gukina uburenganzira bwo kuregwa bw'indero uburenganzira bwo gufungura kira noneho rero ahikigaruka konona kazoza k'abo bana bahabwa ifungurwa zihabwa abakuze nimba bakuze babugari aho ari ubugari nimba bakuze barya ibiharage naho barya ibiharage rero ugacusanga rero ivyo birimo mu bibaka amateka yabo kuko umwana icambere coco afise uburenganzira bwo gukina afise uburenganzira bwo gutwenga afise uburenganzira bwo kuronka indoto ahabona mbega ko ndi kunkina n'abandi bana bijya birinde inyigisho y'abana batatse ariko barakina hakabamo umwe avuga ati reka kumurenganya naka umupira turako turakina niwe yatsinze uwo mwana cayigiraho kumva ubutungane icarico kumva gushira intayishize icarico kumva ko akizira kwarenganya uwundi kandi abyeretswe na mugenzi we abo rero nabo bari iruhande y'abanyororo ubwa mbere bafite ingorane zabo hanyuma ikindi kigira kabiri bashobora kuba bafite n'ingendo zabo z'abakuze bashobora no kuba bakoresha imvugo itari imvugo ikwiye abana rero urumva ubwa mbere baronse imfungurwa atari zo zitagenewe abana igira kabiri batwe ubwigenge bwo gukina bwo gutwenga bwo kunezerwa igira gatatu batwe ubwigenge bw'uko bategerezwa kuvugwa neza kuko tubwirira Imana abana b'Abarundi b'imyaka itanu leta ibavura ku buntu yego minisitiri muri ayo mabohero hariyo centre de sante bwabo kugira ngo nyina aje kumuvuza mu gihe akeneye umuganga avura abana bisaba kuzosaba uruhusha mbega zororonka ryari mbega zoherekezwa nande urumva ko abo bana bategerezwa kuba bafise protection speciale bategerezwa kuba bafise amashyirahamwe batwebwe ni ukuvuga amaserivisi ya leta ni ukuvuga ama ONG yoba ari mpuzamakungu hagategerezwa kuba hariho politiki nziza ikingira abo bana kugira abo bana ntibagwe mu mborero ngo bahave bagira inkurikizi mbi zitumwe n'ibyaha byakozwe n'abavyeyi babo kuko aho abana bari bashyizweho n'igihugu bashyizweho n'amategeko
turakomeza kubiganiraho mu kanya kugira ngo utubwire ukuntu abo bana babayeho n'uburyo bashobora kwitabwaho uburenganzira bwabo ndetse utubwiye ko abana bafite indoto nk'uko rero nabivugaga mu kanya abana bafite ibibazo bitandukanye ntabwo ari mu Burundi gusa mu Rwanda muri Uganda n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bihugu byose byanyuzemo intambara aha nagira ngo mugenzi wanjye Jean-Claude Kabengera atubwire muri make inkuru yaduteguriye afatiye urugero ku mwana ufite indoto umwana w'umunya-Uganda nawe wanyuze mu bibazo nk'abandi bibazo by'intambara bibazo bikomeye agatereranwa ndetse abantu bakamwinuba ariko akaza kubona umufasha none ubu ngo bakaba bafite indoto zo gufasha abandi bana Jean-Claude uwo mwana yitwa nde yanyuze mu bibazo bimeze gute muri make
urakoze cyane Eugenie Amaze amezi 9 gusa avutse Michael yisanze ku mugongo w'umurambo wa nyina warumaze kwicwa n'abarwanyi bigometse ku butegetsi bwa Uganda Lord Resistance Army yahamaze ijoro ryose mu mbeho n'ubukonje uruhinja rudashobora kwihanganira nyuma y'amasaha 14 gusa amaze nk'uwashize mu mwuka uwo mwana w'umuhungu yatoraguwe n'abagira neza afite ibikomere ajenga amaraso menshi ndetse ari n'amasasu yaheze mu mubiri we nyuma y'imyaka ine yitabwaho n'abagira neza ubushobozi bwabaye buke, amafaranga arabura, nta ntege, arya nabi, arwaye bikomeye kandi agafatwa nk'umutwaro. Michael yaratereranywe. Umunsi umwe umugiraneza amutwaye ku ivuriro birukanywe mu modoka y'abagenzi kubera umunuko ukabije w'ibikomere by'intambara Michael yari afite. Michael yakomeje kwitabwaho kugeza mu myaka 7 ishize ubwo Uganda yateguraga umukino w'umupira w'amaguru witiriwe abagizweho ingaruka n'intambara. Umugiraneza yakoze ibishoboka byose ngo Michael n'inshuti ye yitwa Pilgrim bakire Perezida Museveni na Ban Ki-moon wahoze ayobora umuryango w'abibumbye ku kibuga cy'umupira aho i Kampala. Michael ubu ngubu yarakize, ameze neza, yishyurirwa amashuri n'umusore wamutoraguye icyo gihe. Ubu ngubu amaze gusoza amashuri ye abanza. Inkuru ye yateye benshi impuhwe amaze kubwira uwo wamureraga ndetse ukimurera ko yifuza kuzaba umuyobozi w'abanye. Michael yasubije umurera ko afite izo nzozi kubera yuko abaturage bakennye badafite amafaranga. Arashaka ko abantu bakennye babona amafaranga bakabona uko bafasha abandi bana ndetse bakita no ku bandi. Ni inkuru yavuzwe cyane mu binyamakuru bya Uganda ndetse yongera no kugarukaho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gucira imanza bariya bantu bakoresha abana mu gisirikare.
Urakoze cyane Jean Claude Kabengera kuri iyi nkuru waduteguriye. Nkuko rero twakomeje kubivuga, abana bafite ibibazo bitandukanye si mu Burundi gusa, ni ahantu hose, ahantu cyane cyane hakunze kuba ibibazo by'intambara. Uyu munsi ariko nkabarangira ngo tongere tugaruke kuri icyo kibazo cy'inzozi, inzozi z'umwana. Uyu Michael afite inzozi zo kuba yafasha abandi abana bari muri gereza, nabo nta gushidikanya ko bafite inzozi, ariko baracyazitiwe n'ibibazo byinshi nk'uko twabwirwaga n'umutumirwa wacu David Ninganza, uwo umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu Burundi kizwi ku izina rya Sojepaye. Nagira ngo nongere mbagarukeho bwana Ninganza, abana muri make yamubona bakwiye, aba bana bakwiye gufatwa gute? Hari ibyo mwarimu amaze kutubwira ariko tubwire muri make ya icyo abantu bakuru bakwiye gukora kugira ngo bafashe aba bana kuzagera ku ndoto zabo.
Murakoze neza cyane. Ubwambere ho nababwiye aba bana nubwo bari mu igereza twamaze kuvuga yuko nta cyaha baba barakoze, kandi nubwo baba barakoze icyaha bafite uburenganzira bw'uko bashika kuri kazoza baronka kazoza keza. Icokorwa rero niki, nuko ubwambere ho duhera kuri ba mama babo kuko nibo batuma binjira muri iryo gereza. Nuko abavyeyi bafise ibibondo badakwiye gufungirwa ahandi hari abanyororo. Ico ni cyambere. Bagaja muri serire navuze serire meranfa, haba hariho ivyo byose bishobora gutuma umwana ashobora gukina. Haba hari ivyo byose bishobora gutuma umwana agira ubwisanzure. Kandi hanyuma abo bana bakabona urukundo rw'abavyeyi babo. Kuko bitari uko iruhande y'abandi bapfungwa ivyo bibintu bishoboka. Ikindi kigira kabiri, ni abantu bwa mbere bari hamwe bategerezwa kuronka uburenganzira bwo kwiga biroroshe. Mbega kugira ngo ishuri riri hagufi y'ibohero ribe ryoshobora kwakira abo bana byosaba iki? Atari uko haba by'ukuri hariho umuntu ashobora kubikora, ishyirahamwe ryo bikora muganaho nyene mu gihe byemewe n'amategeko agenga amabohero cyangwa byemewe na leta. Kuko urumva ibyo byose iyo bana hari icyo babuze. Hanyuma ikindi kigira kabiri, kuba mu ibohero ni ukwanka kubatandukanya n'aba mama babo kuko amategeko ntabyemera. Ibyo ni iby'ukuri, kandi umuntu abashyize iruhande ba mama bari mu ibohero nta cyaha bavize. Ariko iruhande y'ibyo bategerezwa no kugira uburenganzira bwo kuja hanze inyuma y'ibohero bagatemberera ahari amasoko bakabona abantu, ahari amashuri bakabona abandi bana, ahari ibibuga by'ukunezererwamo. Ibyo navyo bakabibona kumbure bakaja gutaha mu igereza mu gihe cy'umugoroba, aho bategerezwa kwegera ababyeyi babo.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na mugenzi wacu Fasida yadufashe kugiranya ibiganiro. Turabashimiye mwese, turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza.